mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi biza ku isonga ry'ibitera abantu guta ingo zabo.
Ebola baramaze kwitegura aha mbere barasabye yuko iyo mwiteguro boca bawerekana ahubwo akerekana ibindi bihugu batagashe ku iyo ntambwe kubogira icyo bafashije.
Uwo ni Antoine Ntemako, uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya ibiza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'indi irimo umunyarwanda Vincent Murekezi wabaga mu gihugu cya Malawi woherejwe mu Rwanda, turegerukaho mu kanya gato. Umunyarwanda Vincent Murekezi wabaga mu gihugu cya Malawi yoherejwe mu Rwanda kuharangiriza ibihano yakatiwe n'inkiko. Bibaye nyuma y'igihe gito u Rwanda rugiranye amasezerano na Malawi yo kujya bahererekanya abafungwa. Murekezi yari asanzwe anakurikiranyweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda icyaha cya genocide. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali.
Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwahamije ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere rwakiriye Bwana Murekezi Vincent woherejwe n'igihugu cya Malawi kuza kurangiza ibihano yakatiwe n'icyo gihugu ahamijwe ibyaha bya ruswa. Byaremenyerewe ko abakekwaho ibyaha bajyaga bazanwa mu Rwanda bavanywe hanze, bajyaga bakirwa ku kibuga cy'indege na polisi ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Kuri Murekezi we byabaye bitamenyerewe kuko yakiriwe n'abacungagereza. Uvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Bwana Sengabo Hilary yasobanurira Ijwi rya Amerika impamvu y'izo mpinduka.
Uko bimeze rero nuko urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwagiranye amasezerano n'urwego rw'amagereza muri Malawi yo guhererekanya imfungwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ari umunyamalawi waba ufungiye mu Rwanda twamubaha akarangiriza igihano iwabo, kimwe n'uko nabo hari umunyarwanda waba afungiye muri gereza zo muri Malawi yazanwa akarangiriza ibihano bye mu gihugu. Impamvu bibaho ni uko abagororwa cyangwa imfungwa baba bifuza kurangiriza ibihano hafi y'imiryango yabo ntibibahungabanye, kuko n'abandi banyamahanga baba bafungiye hano cyangwa se no mu bindi bihugu akenshi baba bifuza gufungirwa hafi y'imiryango yabo mu gihugu cyabo. Rero akatiwe imyaka 4 ku cyaha cya ruswa muri Malawi, hanyuma yaramaze gukora imyaka 2 kuko yafashwe 2016.
Murekezi Vincent arasanzwe ashakishwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bya genocide. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bari baratanze impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Vincent Murekezi bamukurikiranyweho ibyaha bya genocide. Vincent Murekezi yahamijwe n'urukiko gacaca rwo mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye icyaha cya genocide rumukatira igifungo cya burundu adahari. Ubushinjacyaha buvuga ko bwari busanzwe bukurikiranyeho Murekezi Vincent ibyaha bya genocide, ibyo byo kwica no kurimbura n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Hari n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide no gucura umugambi wa genocide. Ubushinjacyaha bukeka ko Murekezi ibyaha yabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Butare Ingoma, cyane muri sekiteri ya Tumba. Urwego rw'amagereza rwo rutangaza ko Murekezi Vincent rumufungiye muri gereza ya Mageragere Nyarugenge aho azarangiriza igihano cye cy'imyaka 2 yarasigaje. Bwana Sengabo Hilary asobanura ko kugeza ubu urwego avugira nta kindi rushinzwe usibye gufasha Murekezi kurangiza igihano cye, ariko yongeraho ko abaye afite ibindi akurikiranyweho bitamubuza ko nabyo abibazwa n'ubwo yabafunze.
Umugororwa yafunzwe yafunzwe ashobora kuburana n'ibindi byaha byo aribyo byose. Ushobora kuba ufungiwe iki ngiki ariko ukaburana n'ibindi. Wafungiwe iki ngiki ntibyamubuza yuko aburana n'ibindi yaba ari ibyo arega cyangwa bamurega.
Nubwo Murekezi aje gufungirwa mu Rwanda yoherejwe n'igihugu cyo hanze, urwego rw'amagereza ruravuga ko Murekezi azafatwa nk'abandi bagororwa bose kuko nta masezerano y'umwihariko agenwa kuzanwa. Murekezi wari warakatiwe n'urukiko gacaca dahari, itegeko rivuga ko umuntu wakatiwe n'inkiko gacaca dahari yemerewe gusubirishamo urubanza rwe mu gihe yaba agarutse mu gihugu. Murekezi yaramaze imyaka 19 mu gihugu cya Malawi, mu gihe bivugwa ko yaramaze imyaka 24 ataba mu Rwanda.
Ibice mirongo irindwi na birindwi ku ijana by'Abarundi bataye ingo zabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani biturutse ku biza byatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo byavuzwe na Gary Connell, umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe y'umuryango w'abibumbye akorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zima.
Gariko niye umuza bikogwa wishirango muza makungu ni Muburundi yemeza kwa tagihugu na kimwe cyo mu muryango wa Afrika yo hagati CEAC kidashikirwa n'ibiza buri mwaka bigatuma kenegwa imfashanyo zihutirwa kubanyagihugu bivyo bihugu nko mu gihugu cha Republika Centrafricaine yemeza ko umuntu umwe kuri bane yataye ugwiwe kubera intambara kandi ko abanyagihugu bangana n'ibice 63% kwijana bakeneye imfashanyo zihutirwa no gukingirwa ahandi yemeza ko bakeneye imfashanyo zihuta ni mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahavuga ko mu mwaka wa 2019 abantu bangana n'imiliyoni 13 aribo bakeneye imfashanyo no gukingirwa mu gihe abarenga imiliyoni 7 badafungura ifungurwa zikwiye kiretse intambara ko niye yemeza ko ibiza bituma abantu batizabo muri ako karere ku buryo bakenera imfashanyo zihuta.
La sous-région est fortement exposée à des aléas naturels aggravés par le dérèglement climatique.
Ako karere kama kahuye n'ibiza ibinyugwa n'ihindagurika ry'ibihe nk'imyuzurira ubugaragwa n'ibindi byinshi bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Imwe mu ngaruka y'ibyo bishyika ni ukutaronka ibifungurwa bikwiye mu buraruko bw'igihugu cya Kameruni. Imyuzurira n'ubugaragwa byarononye isi ndimwa ku buryo abantu bangana n'imiliyoni 2.5 bakeneye gufashwa. Eka no mu gihugu cy'u Burundi uyaserukira ONU yemeza ko hibonekeza ibiza bitandukanye bigatuma hari abava mu zabo. Mu mwaka wa 2018 ibiharuro byerekanye ko ibice birenga 70% by'abataye izabo byavuye ku biza. Aha bikaboneka ko hakenerwa gukora ibishoboka kugira abantu bakingirwe. Dufatiye ku biharuro biraba abantu batizabo byihuta. Mu kwezi kwa 12/2018 u Burundi bwaharuwemo abantu 139 bataye izabo. Muri abo ibice 77% n'ababitumwe n'ibiza. Muri uwo mwaka abangana n'ibihumbi 27 bobo bahunze burundu kandi n'ibyabo birononwa n'ibyo biza. Naho imfashanyo zikenerwa mu kurokora ubuzima harakwiye ingufu zikwiye kugira abahuye n'ibiza basubire mu buzima bahoramo. Kindi ntandaro y'ubuzima bubi bw'abanyagihugu bo muri ako karere ka Afurika ni indwara. Aha bagarutse ku kiza cy'indwara ya Ebola mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Koniye yemeje ko ikigwa cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS cyemeje ko mu bihugu bibanye by'icyo gihugu u Burundi ari kimwe mu bihugu bishobora gutegwa n'icyo kiza byoroshye. Uhurongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza mu Burundi avuga ko icyo kibazo bakizi. Antoine Nemako akemeza ko hari ibiriko birakogwa kugira ntigitandukire u Burundi naho toshika ntikibangamire abanyagihugu benshi.
Nyine mutima uhagaze kandi ntawe utayitinya n'indwara twumva teye ubwoba kandi ubona ko tugenderanira abantu bava iyo ngwara iri i Beni n'abantu baza ku munsi gabo umuntu uko yayimenye hajye bavuga ati uye iyo serivisi ntibaricisha isuka leta y'ubundi aho baramaze kugushaho igitabo harimo umwiteguro cyo niyese plan de contingence Ebola baramaze kwitegura aha mbere barasabye yuko iyo mwiteguro woca bawerekana ahubwo akerekana ibindi bihugu batagashe ko iyo ntambwe kubogira ico bafashije.
Abashinga amateka bajejwe ibyo gukinga ibiza mu bihugu bigize akarere k'umuryango wa Afrika yo hagati CEAC bigera kuri 11 bari kumwe n'abahinga muri ico gisata bazomara iminsi ibiri bigira hamwe byakozwe mu mwaka wa 2018 n'ibigiye gukorwa ku vyerekeye gukinga ibiza mwaka wa 2019 kugira bizoshikirizwe ku munsi wa gatatu mu nama y'akarere igere y'umunani izorabira hamwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu ntumbero yo gukinga ibiza inama ziba buri mwaka. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Abana bavukanye virusi itera sida bakeneye gukurikiranwa hafi kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza nk'abandi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Francine Ndiho Kubwayo yasuye inzu ibamo abana bagera kuri 14 barezwe n'ishyirahamwe NSS i Bujumbura mu Burundi.
igituma jewe fata umuti nkubera ko navukanye ugera wa sida kandi kugira nda
uwo ni umwe mu bana 14 barezwe n'ishyirahamwe INSS nababa mu nzu bapangiwe iri muri zone Rohero mu gisagara cya Bujumbura bayise inzu y'umunezero barakina baratwenga bagakora n'udukogwa dutandukanye twabagendeye amasaha y'umugoroba n'abiga bose bavuye ku mashure abo bana baranduye umugera wa sida kandi bari ku miti umuto muri bo afise imyaka 2 n'igice akaba yahaje afise amezi 6 ukuze nawe afise imyaka 18 muri uyo mwanya abariko barakurikirana inyigisho bahabwa nabo mu gisata cimibano muri INSS nta gusamara kandi n'ivyigwa baravyitayeho
yacyagwara
ingwara z'ikizuri
ingwara z'ikizuri ya gidetiare kara korora no alkara meleka n'umutse y'isurikiye
ugizeneza cyane umushuhirize nawe nyine yishwe neza.
Muyimundu Maria Goretti ni wareza abo bana bagizwe n'abahungu n'abakobwa atubwira uko bitunganya mu kubakurikirana na cyane cyane kuraba ko atamwana siba kunywa umuti
uko bari ngaha bose barafata imiti tarisa habafatira ku mugatondo no ku mugoroba tuza kumenya umwana wese isafatira ku mutwe kuburi disponible ku muho umuti ashobora gushika igihe abana bakarambirwa imiti ugasanga naho yubahaye bayinyoye bayikiriye bo bayimutse bahagarikiye kugira batubone ko bayinyoye kuko ugiye kugira conscience cyane usanga bibagiye tukayitondeka ku mazina kugira ngo nuza kuyibaha ntibize kugora.
Abo bana bemeza ko kubana n'abandi muri urwo rugo hari ico vyabunguye kuko hari vyinshi bahuriza ko
ubwo mu rugo n'ikiza tubana n'abandi bana usa dufise ingorane zimwe kandi tukaje tubaho nyine ataco tubura tubaye n'abandi bana ngaha anye cyatoronye inyigisho nyinshi hama tukabitahura
baramaze no kumenya ko bategerezwa gucunga ubuzima bwabo hageze kunywa umuti bakibukanya umwana afise imyaka 13
babonyeho akazi ko nwo mote turebukanye tukafata ku isaha bwatura nk'amakara ndetse n'ibindi tukabifasha
nk'ubu nywa umuti bakubwiye kunywa kubera iki
barapfa yaje sida iyo utafashe umuti neza harigihe bishika akakwarakoreka
isaha 12 zibura iminota mike abana bose banywa umuti kuri uwo mwanya birukana agakombe karimo amazi kugira ntibacegwe isango n'inyigisho z'uwo munsi zirarangiye twaciye tuyagana Fabrice Nikuze ajeje gutanga icigwa n'umuhanuzi ajejwe kumviriza abafisi ibibazo muri INSS avuga ingene baganira nabo bana ku migwi mu kubafasha gutahura ibyabo
tubasigura ibintu birebire birengeye ubwenge bwabo dukoresha amajambo ajyanye n'uko urugero batahura ko kandi turayabye ingene bashikiriza ibyiyumviro urabona ko batahura kandi bagashikiza ibyiyumviro byiza ariko si igikwa cy'umunsi buke buke uko tugenda tugira ibiganiro dusubiriza niko bagenda barahura ubwenge butuma batahura gusumba turabashira mu migwi abafite imyaka iri hagati y'indwi na cumi turaheza tukabaha inyigisho abafite imyaka iri hagati ya 12 na 15 tukabaha inyigisho kwabo abafite 15 na 18 nabo tukabasha kwabo kuko ari hejuru usanga umwana w'imyaka indwi adashobora gutahura abandi nabo rero bakiri bato cyane nk'umwana w'imyaka 3-4 nabo nyene turabiyegereza gushika aho umwana azogera ahantu yashikiza ibyiyumviro ageze ku myaka 6-7 imbere y'uko akwiza imyaka 12 niho dutangwa kumutegura ku myaka 10 yegereza imyaka 12 kugira tumusigure ko ya mikrobe ayo yitwa VIH kuvuga wa mugera wa sida tumaze kumusigura cyangwa twongera ko n'izindi nyigisho tumusigurira umugera wa sida icyari cyo n'ingene wandura ingene ashobora kuwikingira n'ingene umuntu ashobora kubana neza n'umugera kandi akagumana afite ibyizigiro byo kubasandana n'ubuzima nk'abandi bantu bose.
Abo bana bafashwa muri ubwo buryo ibipimo byabo bibandanya biba byiza baraheza bakaronderegwa imiryango yizewe izobakira kandi yemera no kuzobakurikirana. Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri, ubusa rimwe, ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Imyidagaduro iza ku isonga mu bifasha guhuza abantu basanzwe bashyamiranye. Ibi byemezwa na Bwana Alain Majeste Barenga, umunyamakuru w'iradio Umuco mu Burundi. Barenga amaze iminsi atunganya filime yerekana uruhare rw'imyidagaduro mu guhuza abashyamiranye, cyane cyane mu bakiri bato. Mu kanya gashize yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo, asobanura uko igitekerezo cyo gukora iyo filime cyamuje.
Icyo cyumviro cyajemo konsanzwe mu Burundi, icyo kimwaka karere dusanzwe turimo kwiyaga rinini na karere hagacara imyaka cumi hatabaye ingorane cyangwa injyane. Ndiko ndaraba rero imyaka abantu bagiye baraba mu myaka mirongo icyenda wasanga hari ingwana ahantu hose, haraba icyo amasezerano mu nyuma adaciye arasubira kuba injyane. Injyane rero iwacu muri ibi bihugu cyane cyane mu bihugu by'ibiyaga binini, ndavuga nka Congo no ngaho iwacu mu Burundi, twasanga n'ubukene busanzwe buhari, bica bituma injyane ziyongerekana. Kacyo tugati none mbega izo njyane zikunda guhuzwa n'iko? Kacyo usanga abantu bagira ingorane cyane n'urwaruka. Hanyuma turiko turihweza n'abandi turi kumwe tugati uko bigenda kose, hari abantu bakuru bagira uruhare runini kugira banywanyisha abantu impande zose zishamiranye, na cyane cyane urwaruka usanga rusunikwe muri ibyo bintu. Cyo tubona ko imyidagaduro ibyo bita divertissement yagize uruhare rukomeye. Tukaraba imyaka ya mirongo icyenda, tukaraba imyaka y'ibihumbi bibiri, n'uno munsi umwaka w'ibihumbi cumi na gatanu tukatura ati bwa bundi imyidagaduro yagize ikimara. Rero harya rero tukavuga ati kubera iki tutubwira iyo resi nini yabika long metrage kugira twerekane uruhare imyidagaduro yagize mu guhuza abashamiranye, na cyane cyane mu bino bihugu byacu byama mu njyane zidahera zamaho tabeshya igihugu cyacu kirarwaye. Mugabo hari abantu bakora ibishoboka byose kugira bagerageze guhuza impande ku buryo bukeye dufise turabona ku isi ryaba kubati. Reka rero gera abagenzi bari turi kumwe tugerageze kugira ibyo bibesi twerekane ibyagiriye aba mu myidagaduro, kandi twasanze ari byiza kugira n'urwaruka ariko ruharuka kumbure bazoyirabe kurabye ibintu biba biri ngaho bazoyigire ko nta icyumviro hanini cyavuye.
Nibihe bintu nyamukuru mushimikira ko mu byerekeye iyo myidagaduro mubona bifite uruhara ruboneka rushobora gufasha muri iyo nzira yo kunywanisha abantu baba bashamiranye?
Ego na cyane ubwo imyidagaduro twafashe cyane cyane ku bintu by'imico n'akarangano, ufati imiziki uruhara rw'umuziki mu kunywanisha abantu n'ingino imyino. Ubwo imyidagaduro bagiye ingino turaba uruhara ibiteramo byagereragira mu kunywanisha abantu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hamaze tujya no mu ruhara ingino zagiwe muri make. Rero twakore kuri ibyo bisata bibiri, ni ukuvuga imiziki hamwe n'inkino, kuko nabyo nyine ibyo myidagaduro hanini yo twahagariye ko turerekana ukuntu bifasha mu guhuza abashamiranye. Naho nyine nicyo yoreresi yacu naho ishimikiye kuri ibyo bibiri, naho twagiye turarondara n'ibya kera byagiye biraba byabaye uno munsi tukaca turaba n'ibyagiye birahuza abantu. Twabye imyidagaduro twafashe igisata cy'imico n'akaranga cyane cyane igisata cy'umuziki hamwe n'igisata cy'inkino ahanini ya mu myidagaduro. Nibyo bice bibiri twafashe cyane, kandi nabyo abantu benshi bahurirako.
Iyo rero ese muyikorera mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa ni mu bice bimwe bimwe?
Biragoye kubera uburyo aguma ari bukeye, ni kubisanzwe ni bice n'igihugu cyose, kuko urumva ni resi twateguye n'abagenzi banjye imyaka iri kwiraba ibiri n'inusu. Ni ukuvuga ko mu ntara cumi n'umunani zigize Uburundi izishika cumi n'imwe tukaba twarazikoreyemo, urumva izo si ntego ntara cumi n'umunani ugacukira cumi n'imwe, urumva ni nka byose ugashyira mu amajyepfo y'igihugu twarakoreyeyo mu ntara za Bujumbura za Cibitoke ngaho mu buraruko twarashyitseyo mu buseruko twarashyitse ko mu burengero. Uvuga ko yoreshi twayikoreye ku bice mirongo inani ku ijana, hanyuma twari isimi kigali byagiye biraba ibyo bita mashize byagiye biraba muri kahise, n'ubu urumva tukiteteranya n'ibindi kuko dutegekanya kuyiheza mu kwezi kwa gatandatu kugira tuyishyire abona mu kwezi kw'indwi.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite. Thomas, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Ndi Bujumbura, nitwa Ndashimiye.
Ego, mufise akabazo mubaza umutumire cyangwa icyumviro?
Ego, je nagomba mvuge nti iyo leresi wavuga yerekana yoba ashobora kwegera urugwaruka hanini ruhurike mu migambwe itandukanye ku buryo ejo ashobora kubigisha ko ubudasa bwabo ari ubutunzi bw'igihugu ako bama baca bashikurana bavuga ngo n'umwazi n'umwasi rero nagomba mvuge nti abona biri ku ntego ingana iki mu gihe tukibona ngaha mu gihugu hariho abantu bakijyana bapfa ibyinjiro bitandukanye hama yoba ubutegetsi babyumva kumwe ku buryo bashobora kumutera inkunga ku buryo bamushyigikira agakora ibintu yisanga atari bya bindi umuntu ashobora gukora ikintu gahura asa n'utamba yirorera.
Murakoze mu mwishyurana
zambere y'imereshi mu kwigisha hanini mu kwigisha cyane abakiri bato no kugagara kandi bakada mu bintu bitandukanye twaravuga imigaro kare mu miryango ahanini ya cyane kuri bakunda kumuhura n'ingorane akamaro k'imereshi zambere kugira kwigisha amatumenyeshe kahise k'abantu bya basigure kazoza ubu byagiye biraba ugaruka ku mpande zose urabona ko rufise uruhara nicyo gituma rero twebwe intumbero yacu ni kwigisha kinone mu bamashirikiye kuko erega si mu Burundi gusa icyo gisata cyagize ikibazo cyagize icyo giterera mu guhuza abantu nibuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 70 n'umunani mu gihugu cya Jamaica ni muri Amerika yo hagati umuririmbyi rurangiranwa Bob Marley mu rurimbo rwiwe mu gitaramo yari yateguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 78 yarashoboye guhuza abagabo babiri atakiye ni waka harimo umushikiranganji wa mbere w'icyo gihe yitwa Michael Manley yari yegeye cyane Fidel Castro n'undi batumvikana batacana waka yitwa George Singer abantu ntibabonana na gato niba muri icyo giterama amaze kurimba ururimi rwakunzwe cyane kwitwa Jamin yatumye abagabo babiri bahurira hamwe bararamukanya gutyo bategura amatora hamwe injyane muri Jamaica hari ari induru abantu bahari hari sanzwe ari ubukene abanyepolitike bimeze nabi kuko urwo rurimbo barabahuza baragwana mu nda gutyo barasubira barategura cangateka dutegura amatora hamwe y'ibintu kimwe n'amajana cyenda na 80 yaciye atsinzwa na Edward Siga yarasanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi donc urumva ibyo byose n'akarorero ugaruka gora birako kugira rero igisata cy'imyidagaduro aho ni ku rwego mpuzamakungu mu Burundi hoho akarorero kanyivugira urazi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 92 hari uribo n'urugikurya cyane abarinzi bose b'abarundi bakomeye b'icyo gihe ba Jean Christophe Matata aba bamemba babangabo Leonce benshi bahuriye hamwe bararimba ururimbo ati twese turi bamwe ururimbo rwakunzwe n'uno munsi imyaka 76 kurahera mugabo gipisa kanobe ibyo bintu rero ugaruka rutegeze kubimenya kugira umenye iyo uri kuri aba kuko akahise yajya abafaransa bavuga ati le passé que te fait l'avenir tugeze kumenya akahise kakubwira utegure kazoza ibyo rero nibyo byinshi twarabye ko twarabye mu biseruka gihugu mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 95 mu guserukira gihugu batarenze imyaka 70 icyo gihe 95 hari indwara ngaha mu Burundi uwo mugwari ubwa mbere ugiye mu mahiganwa yari yabereye muri Nigeria i Abuja igihugu cyari mu mariya n'amaganya ugakwira mu guserukira gihugu bose bari bahanze amaso warashyitse no muri igikombe cya nyuma abantu bose wasanga umuntu wo mu Kamenge no mu Gagara mu marorese dufise ibyo twagiye turarokota hirya no hino abantu bose bararyoherwa bakibagira ingorane barimo bakibagira ko mu gatondo hava b'amabombe ku mugore baza b'amabombe umugutsinze bakaba ari kumwe bakagwana mu nda utwo n'uturero twiza rero ugaruka gwoca rubonera ati kubera iki ibintu tutogikomeza yambaje ikibazo ati mbega kuba twari inkunga ibyo rero yacagoye ku muntu w'umuhinga ngaha mu gihugu cy'u Burundi none si ikibazo ko ari mu gihugu cy'u Burundi muri ibihugu byose bifite inyuma y'amajyambere ariko udatahura mugabo twebwe twihaye uruhara kugira tugire icyo duterereya mu kugira iterambere ribakumbu uretse ko ntidushobora gufashwa mugabo ntitwashyira iyo rero kigafasha abantu bakabona bagakuramo mesaje bagakuramo icyigwa abandi bazo dukurikira n'ubure ibazo buri ubu abatera inkunga yego twebwe akarorere nk'uragerageza iyo ukora kuri ikintu uri kugikorera ku neza y'igihugu uragikora ku mbure abandi ku mbere bazoturabira akarorero hamwe by'inkunga biragoye cyane na cyacyane iwacu biragoye rwose kuko igisata cy'imico n'akaranga ngaha ni igisata kinubwa ko gikengererwa barabirarirari rero ni uko nyine
dufite kandi Jean Paul uratwumva
Rwanda wumva
irindi zina aho uri
nitwa kubaye ndi mu Kirundo ikibazo nashaka kubaza mutumire naraje kuri Facebook nsanga mwashyizeho ko yerezo iri mu Gifaransa
oya izina nagombye kubivuga ko afata uruhara rw'imyidagaduro na vyise divertissement ariko araza kubishura ni ikibazo nari ngiye kumubaza izina ry'iyo reresi mubandanye
nari nzi ko yerezo iri mu Gifaransa kubera ko abantu mu Burundi usanga igice kinini nyine nashaka batize niyo kibazo nari nshyize
yego reka bishure
Yesu gayo nubwo ikizina y'Igifaransa izo biri mu Kirundi mugabo tuzogerageza kugira ngo bitasuti twaje izo biri mu Kirundi mugabo ari suti zaje y'Igifaransa kuko uramwe mu Burundi ntitukirizinga tubakeneye ko nabandi bantu mu bindi bihugu bamenya akabero kacu bakaraba ibyo twabuyemo kumbe babitorera izina yego Kirundi kugira kirimo mugabo ari kimwe bitasuti twaje tuzogerageza kugira abantu bose bumve izindi zitandukanye barogeho ndasubira umugambi ko tuzogira mu ikurikirana version y'Icyongereza kugira natwebwe kubyikane kuko tugomba gukora ibintu bizoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tugomba kuba n'abandi bantu kumbure bazogira uruhara bariko arabiyoberesi haba mu bindi bihugu ubukora abafilimi ya Mandela uno munsi muri afilimi ishize imyaka 90 hari amafilimi twe turaba akagira icyo adufasha hari yumva rero amafilimi yo muri apartheid ava icyagi yanwari akagenisha njye amagiryango hariya muri Afrika ye bamwe bamwe hari amafilimi akiri mu kizuru mugabe bagerageje gushyira amasuti itaje mu Cyongereza no mu Gifaransa kugira twe tubyumve ayo marere si tuyara bakandi aradufashe ni natwe gituma twebwe abagubu b'ibindi bicuruzi twayagiye n'izindi ndimi kuko tutari mu Burundi mu Burundi hari abarundi b'abarundi batakuye mu Burundi mugabe atazi ikirundi mugabe ngene kumenya ibivugwa
iryo rero sinone rifite izina ryaryo mu Gifaransa ryihariye
yego
yego kitwangwa iki
mu bindi bw'Igifaransa ni kandi du versement deuxième médiateur ni amwe de imugihe imyidagaduro iba umuhuza uyo rero turumva dukwerekana ko imyidagaduro ishobora kuba umuhuza mu bantu bashamiranye muri bibi kirundi birumvikana no mu bibi bw'Icyongereza ntagire bisanyizwe bisari byumvikana twagombye kuraba ijambo ryo baryoroshe ku buryo utogira ijambo rigumye kumbere uruvuga igifaransa acyacyo cyose kuko yaba igifaransa tuvuga ngaha cyo gigomba gusa no mu afido ruheta cumve niwe ari hariya byumve umurumva ko tuzobandanya mu kirundi wowe urumva bica byo bigerageza kumvikana rwo bigora gutradiza ukabishira neza neza mu kirundi mugabo kugita tikiwanda n'iyo jambo twafashe nayo twa turakora iyo reresi
tugaruke ku myongo ya telefone Innocent twakuye Innocent uratwumva
yego ndabumva
yego mwo twirira indi zina naho muhamagaye mutumbe
yego nina nkabambira mu kanyinshi mu kigara cha Bujumbura
yego ikibazo icyumviro
twashimiye uwo mutumire kubona yarakoze ireresi yerekeye urwaruka none iyo reresi ariko aratunganya yari amaze gusohoka canke ntirasohoka nk'umuntu atuzi kuzoyibera kuko cyane kuzoyikora hehe
mumwishure
kubure na nakishije kibazo na navuze ko heke ko turanayiheraheze ko turayiheraheze mu kwezi kwa gatandatu tuza tubereje tuyishire ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi hanyuma nibaza ko tuzoyishyira ku mugaragaro ama bashobora kuyironswa bayironswe ego turazi ko bigoye ntawo uvuga ngo ibyo twakoresheje tuzo bikura murumva tuzogira akantu gatoya agaterano gatoya amafaranga makeyi kuburyo bashobora kuyigura kugira baduterere kuko urumva kugira ikogwe n'amafaranga twakoze rimwe abandi bagiye barasaba ifashanyo urumva twebwe intumbero yacu nyamukuru si ukudandaza si ukunguka twe dukora ibintu kugira dufashe ngo duterere mu iterambere rusange kugira turabe ko umacacane mu rwanda twazi ko igihugu cyacu kiragwaye kugira turabe ko twoterera agacumu k'ubumwe mu ntumbero yo guteza imbere kino gisata ugaruka mu Burundi kuko tuko turaba mu bice 60% ngaha mu Burundi barenga ugaruka
Ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Shuti mwari mudutiza amatwi tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwadutiza amatwi kandi tubararike andi makuru yacu mukanya isamwe nije ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi na makuru yibanda ahanini ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije aya makuru amakuru yarahagarariwe kandi na Etienne Karekezi muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika